Nova ni Radio Ijwi ry'America. Ubu Ijwi ry'America ribandanyije kubashyikiriza ibiganiro byavyo mu gitondo. Abaduteza amatwi mu gitangura kutwumva namwe mwese mwatanguye kumva Ijwi ry'America mu gikanguka. Turabahaye ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka yoboye ibiganiro byo kuri Nosa. Uyu munsi ni kwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Inyuma yaho turaza kubashyikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'Abarundi. Ubutegetsi bwa Leta ya Uganda bwavuze ko bugishishikariye kubahiriza amasezerano yo kurangiza ibibazo biri hagati y'icyo gihugu n'u Rwanda. Ibi bitangajwe inyuma y'iminsi 30 inama yahuje intumwa z'ibihugu byombi ibereye i Kigali mu Rwanda. Inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'America Ignatius Bahizi akorera i Kampala mu Buganda.
Inama ya kabiri ya komisiyo ishinzwe gukurikirana iyubahirizwa ry'amasezerano Perezida Yoweri Museveni wa Uganda na Paul Kagame w'u Rwanda bashyizeho umukono mu kwezi kwa munane uyu mwaka i Rwanda muri Angola yo kunoza umubano hagati y'ibihugu byombi yari itezwe kubera Kampala iracyategerejwe, ariko amaso ntarahera mu kirere. Nubwo ibinyamakuru bimwe byari bitangiye kwandika amakuru anyuranye ku mpamvu Uganda itahamagaje iyo nama, bimwe bivuga ko kwaba ari ukugaragaza ko Uganda idashishikariye ibyo biganiro. Umuvugizi wa Leta ya Uganda Ofwono Opondo yabwiye Ijwi ry'America ko inama iri hafi kubaho. Ati nk'uko mubizi hashize nk'ukwezi inama ya mbere ibereye i Kigali. Ubutegetsi bwa Uganda burimo gukora ibishoboka byose kugira ngo iyo nama ibeho mu gihe gito cyane. Ngira ngo ni bamwe ku bagomba kuba muri iyo nama ku ruhande rwacu bakigoswe n'akandi kazi, naho nta yindi mpamvu itumye iyo nama itarahamagazwa. Bimwe mu by'abaperezida b'ibihugu byombi bemeranyijeho bw'iyi komisiyo yihariye igizwe n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga hamwe n'ab'ubutegetsi bw'ibihugu byombi n'abayobozi b'inzego z'ubutasi z'ibyo bihugu igomba gushyira mu bikorwa bikubiye mu nzego zinyuranye. Izo nzego zose zigusha ku mutekano zirimo kubaha ubusugire bwa buri gihugu, kwirinda no guhagarika ibikorwa byo guhungabanya ikindi gihugu no gufungura imipaka yafunzwe ku ruhande rw'u Rwanda. Nabajije bwana Ofwono Opondo niba abantu Rwanda ruvuga ko ruherutse gufata barimo guteza umutekano muke muri icyo gihugu, bakanatanga ubuhamya ko binjijwe mu mitwe ishaka guhungabanya ubutegetsi bw'u Rwanda bari muri Uganda bidashinja Uganda. Uko niko yasubije, bashobora kwerekana abantu n'itangazamakuru bari bo bose batanga ubuhamya. Nkuko twabivuze kuva mbere, ibyo byose ni bimwe mu bigomba kuganirwaho bikubiye mu masezerano y'abakuru b'ibihugu bombi basinye. Ndibaza ko mbere y'iyi nama bazaba baduhaye amazina y'abo bantu kugira ngo turebe aho bahuriye na Uganda, naho umuntu uwo ari we wese ashobora gutanga ubuhamya bitewe n'imibereho arimo. Wamenye ute se ko uwo muntu aba atabikoze ku gahato? Ibyo ari byo byose, niba bemeza ko bavuye muri Uganda ntawe ubahase kubivuga, hari ubuhanga bugezweho buriho kandi bwemewe ushobora kwemeza cyangwa guhakanya ko ubuhamya umuntu yatanze yabutanze ku bushake cyangwa ku gahato. Inama y'iyi komisiyo yabanje yanemeje ko itangazamakuru ry'ibihugu byombi ryirinda kwandika politike na propaganda yo gusebya ikindi gihugu mu bintu bidafite ishingiro. Ukurikije bwana Opondo, ku ruhande rwa Uganda ibyo byaba byarabyubahirije cyane. Ati twe ntabwo dushobora kubikora nk'uko bo babikora. Ndibaza ko no muri iki gitondo ushobora kuba wumvise perezida kuri BBC. Igihe umunyamakuru yagerageje ibishoboka byose kugira ngo agire icyo yabivugaho, yavuze ko we icyo kibazo hagati y'u Rwanda na Uganda atagisubiriza mu itangazamakuru. Kandi unitegereje neza, mu itangazamakuru rya Uganda haba no ku mbuga nkoranyambaga nta n'umwe wandika amagambo yo gusebya haba ku gihugu cy'u Rwanda kuri ibi biganiro cyangwa ku byo bo batwandikaho. Iyo propaganda yo gusebya ntayo mu itangazamakuru rya Uganda, kandi twibwira ko ubutegetsi bw'u Rwanda butari inyuma y'ibyandikwa mu binyamakuru byabwo. Avugira kuri BBC Perezida Yoweri Museveni wa Uganda nawe yirinze kugira icyo avuga ku bibazo by'ibihugu byombi, avuga ko adashobora kubivugira mu itangazamakuru kandi we na mugenzi we Paul Kagame bafite uburyo bwo kubiganiraho ubwabo. ibirenzaho yabwiye umunyamakuru wa BBC gusubira inyuma akongera gasoma amasezerano yasinyanye na Perezida Kagame. Abasesengura ibya politiki hagati y'ibihugu byombi bavuga ko amahirwe y'ibi biganiro kubyara umusaruro ari ayo kugera ku mashini, naho kubatura imipaka bo akaba icyo bategereje ari ukumva ko ibihugu byombi byumvikanye nuko ibikorwa byambukirana imipaka bigasubukurwa, dore ko imishamirane hagati y'ibihugu byombi yateye ingaruka mbi ku mibereho y'abaturage bahahirana hagati y'ibihugu byombi. Ignatius Bahizi, Ijwi Amerika, Uganda.
Ahandi naho mu Burundi, bamwe mu banyamigambwe n'abarongoye amwe mu mashyirahamwe yigenga bavuga ko kubona batashizwe mu migwi y'amatora mu makomine ari ikumigo ridasanzwe. Babishikirije ku munsi wa gatanu igihe hashigwaho ahabona abagize iyo migwi mu makomine yose agize igihugu cy'u Burundi. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika yifatanyije n'abanywanyi bayo ikaba igiye gusomwa na mugenzi wacu Désiré Hatungimana.
Muri komine Muha turi mu manuko w'igisagara ca Bujumbura ni hamwe mu hashizwe ahabona urutonde fata kibanza rw'abagomwe kugira baje mu mugwi w'amakomine ujejwe amatora wigenga. Abantu batanu batowe muri komine Muha, batatu baturuka mu migambwe CNDD-FDD, CNL na UPRONA, babiri nabo baturuka mashirahamwe y'ugwaruka n'abakenyezi. Bagizwe n'abahutu batatu n'abatutsi babiri harimo n'abakenyezi babiri. Umwe mu bakomiseri w'umugwi CEPI ujejwe amatora mu gisagara ca Bujumbura yashize ahabona urutonde rw'abagomwe.
Hariho umugabo yitwa Basogomba Michel, ni umugabo w'umuhutu akaba yatanzwe n'umugambwe CNDD-FDD hano muri komine Muha. Ndahamagara umukenyezi yitwa Ndayishimiye Joseline, ni umutusikazi yatanzwe n'umugambwe y'UPRONA. Hariho undi mugabo yitwa Sabushimike Jean-Claude, ni umuhutu yatanzwe n'ihuriro ry'ugwaruka CNJB. Ndahamagara umukenyezi Kanyamuneza Sandra, ni umutusikazi yatanzwe n'ihuriro ry'abakenyezi. Ndahamagara umugabo yitwa Nduwayo Jean David, ni umuhutu yatanzwe n'umugambwe CNL. Nibaza nimba mubazi ko mwubaha amashyi.
Userukira umugambwe FNL ntashima ingene bo bataronkejwe ikibanza muri sesi Muha. Misago yiyamiriza abashizwe muri uwo mugwi baturutse mu mashyirahamwe y'abakenyezi n'ugwaruka, adakeka ko begamiye umugambwe uyu cankuriya.
Twebwe nk'umugambwe FNL twagomba gushikiriza ko tutabishimye, ariko ngaho ku by'ukuri biraboneka yuko umugwi CEPI kugira ngo ushireho runo rwego muri komine atakuraba abo byerekeye na cane cane abanyamigambwe, kugira ngo abe ari bo ishimikira ko na cane cane k'ayo matora na cane cane yerekeye abanyamigambwe. Mugabo twabonye abaserukiye amashyirahamwe, ku by'ukuri ntiduhendane, irya ni nk'inamico mugabo uko biba byagenze kose turabyakira uko, kuko ngaha nkuko batanga ubivuga turazi naye.
Agashavu si ku ruhande rw'abanyamigambwe gusa, uno no mashengero atashizwe mu mugwi ujejwe amatora muri komine Muha. Yababajwe nuko iyo hageze amasengesho bamutuma ko, ariko hageze gutora abagize sisi atatumwa ko.
Turashimye ukuntu ibintu biriko biragenda, ariko nk'ubuserukira wa pastor twebwe nishwe twisonzesha, nishwe dukora ibikorane byo kwisonzesha. Turafite urwego duserukira mugabo nditwumvise aho muvuga muti hajemo n'umupastori n'umwe asenga, asengera seni, asengera igihugu. Mugabo muheruka mutubwira ati senga, mugabo iyo biriko birakorerwa ntitubimenye.
Ku ruhande rw'abamwe mu bakenyezi hari ukudashima ingene abagomwe ari abo mu bwoko bumwe. Uno mukenyezi arongoye abandi mu mugambwe Florina.
Mugabo jewe akabazo kanje nagomba mbaze muntunge, tubashimye ku mugwi CEPI abo wizeye, ariko ndavye urwego rw'abakenyezi mwatubwiye yuko mwihweje ibitsina murihweza n'ubwoko. Mugabo ngerageje kuraba ndabona kumenga abakenyezi twararenganijwe. Nyakubahwa mwatumwe na CEPI, turabatumye aha muri Muha. Hariho abakenyezi b'abahutukazi, hakabaho abakenyezi b'abatutsikazi, hakabaho n'abakenyezi b'abatwakazi. Nitwumva rero ukuntu mu bakenyezi babiri mwizeye ata mutukazi n'umwe yo barimwo canke umutwakazi n'umwe yo barimwo.
Ku ruhande rw'umugambwe w'abadasigana IPRONA Somambike na CNDD-FDD barashima igikorwa cyakozwe. Uno mukenyezi ni munywanyi wa IPRONA muri komine Muha.
Cyenda shimye integuro ya CEPI na CENI ingene abakenyezi mwaduhaye ikibanza aho mu mugwi wa sesinga muri Muha. Turonse abakenyezi babiri intambwe, ndabivuze ntavye by'umugambwe twebwe iwacu uyu ko ibintu babigenze kenshi twabishima. Hanyuma ikintu gushima yuko twebwe ubwambwe IPRONA umuntu wacu azotunganiriza abarundi bose bo muri muha cyane cyane adutumbereye kandi turamwizeye.
Abo bafise amakenga kwishingwa ry'umugwi ujejwe amatora muri commune muha bafise ikiringo cyo gushika ku munsi wa mbere w'indwiza kugira babe babishikanye muri sepi. Waserukiye uwo mugwi mu gisagara cha Bujumbura yagabishije abari ku rutonde fata kibanza ko hashobora kugira igihinduka bibaye ngombwa.
Ariko ni fata kibanza ejo cyane hirya yejo murashobora gusanga harimo bakuwemo cyanke bakahindura ibibanza ko bahagaze nibize bibagwe nabi cyanke ngo muze muvuge ngo baduhinduriye. Niko nababwiye ko ibirego byanyu mu gwisepi ni wasanga bifise ishingiro hari ibyo uzokorera ko ushobore guhindura ibi na biriya mugabo n'utasanga bifise ishingiro urashobora kugomeza urutonde uko rumeze.
Icyo gikorwa cyo gushyira habona intonde fata kibanza z'abagize imigwi sesi cyabaye kuri wa gatanu mu makomini 119 yose agize Burundi. Abagize iyo migwi uko ari 595 ku rwego rw'igihugu bategezwa kuva mu nzego mu migambwe mu mashyirahamwe yigenga no mu mashengero.
Barakoze bagenzi bacu Ignatius Bahizi na Desire Atungimana badufashije kuri ayo makuru. Ubu ni wa mwanya dusanze tubashyikiriza ikiganiro wanyu mu ntara. Ikaze mwese
wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Mu Burundi sentare nkuru y'intara ya Karusi yaraye ikatiye umukuru w'umugambwe SNL muri komine Buhiga yo muri iyi ntara yitwa Etienne Ndayizeye yakatiwe rero igihano cyo gufungwa imyaka itanu yagirizwa gutunga ibirwanisho atabifitiye uruhushya. Mugenzi wacu Eloge Wirika neza uri mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya yaduteguriye inkuru.
Etienne Ndayizeye yaburanishijwe mu ntara y'icese y'ikibiriraho kuri uyu wa kane mu ijoro muri sentare nkuru ya Karusi hagati na hagati yashyira ubuseruko bw'igihugu. Urubanza rwamaze amasaha arenga ane rukaba rwagiye kurangira bwije cyane nk'igihe cy'isaha zine z'ijoro. Uwo munyamabanga mugambwe sentare muri komine Buhiga yari yahagaritswe ku munsi wa gatatu mu gitondo imuhiriwe ku mutumba wa Shanga hazwi nko kukamahoro. Uwo munsi igipolisi cyagiye kumusaka kihasanga grenade, imyambaro y'igipolisi n'ibikono bibiri by'amasasu kandi byuzuye. Izo byafatiwe munsi y'igiti cy'ivoka inyuma y'isakwa ryabaye mu nzu iwe ari igipolisi kibura ikintu na kimwe kitemewe kihatora. Umwe mu bari baharagira ati ni nk'aho igipolisi cyari kije gutora ibintu cyabitse. Abapolisi berekeje aho hantu nyene byari nk'uko umengo bari bahazi. Ikindi nta rume na rukeya rwari ku byafashwe byaraboneka ko ari umuntu yabihateretse mu kanya gato imbere y'uko igipolisi gishika. François Xavier Ndaruzaniye umukuru w'ishyirahamwe rihani hagati y'akazi na muntu izere ntiwihebure akaba anavuka muri Karusi ari mwavuze cyane ku ifatwa ry'indongozi ya Senere.
Twarumvise bavuga yuko ari igipolisi cyo cyabishizeho ariko sibyo kandi muri politike ni kimikino ya politike kinwa. Kandi byaragaragaye yuko no muri komine Nyabikere utwara uwo mugambwe muri komine Nyabikere yarafatanywe grenade muhira iwe. Icyo rero mwishami y'atakazi na muntu izere ntiwihebure twagomba dushikirize nuko bwa mbere twagomba twiyamirize iyo ngendo mbi. Iyo umuntu w'umusivili atunze ibigwanisho atabirekuriwe ni bibi cyane. Abafite iyindi ntumbero ya politiki itari nziza yuko uzohavura ahungabanya agateka kazi na muntu n'agateka ka muntu ka mbere n'ubuzima bigaragara ko igamije kuzohungabanya umutekano w'abenegihugu na cyane cyane muri iki gihe twimirije amatora.
Ariko abanywanyi ba senere n'abahenshi bagiriza abajejwe intwaro ubutungane n'umutekano kutaborohereza. Epimake Mugisha arongoye senere muri komine Bugendana intara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu yabigarutse ko mu minsi iheze hariko hugururwa ingoro y'uwo mugambwe ku rwego rwa komine.
Inyamara ihohotewe niyo bishyize ikitwara mu butungane itunganirizwa arafungwa bonyine bashatse bakamurekura cyane utwiwe yambamutware ntatusubizwe abandi mu gihe kiba tubanzi kuko n'ababanyi ni bene wacu ni inshuti narabyara ariko bobo umenga bafise ikibakingira gikomeye cyane tutazi icyo ari cyo. Turafite n'indongozi agomba kwita abategetsi turabona neza ko aho duciye hose bagenda baduteka imitego bavuga yuko dukunda guhura n'ingorane cyane cyane zo gukubitwa gushinga amatelefoni kuguma aho duciye hose baduteka imitoki ahandi hantu twabonye na kare abaje gufata amasanamu kugira ngo baze kuyatanga mu nzego nama frake yama motifawo ni kuba yali hani manomu katondo harumu chumbari ya kubatupe za kututu kubu ningonga bashi ya bache gula kutaku kute gira mwanzira ikanukuri ya mizori ya wawarike gula zikuri kipiye yisema swagi za mwanama wakwesha kumichumba nomu uchiingili wajukula na naba koron tukula na naba
mwiwa zose ndaruza ni alasiti chahanu ula mwiru sangi
kwa gomba dusawe yuko awa nye politike ubu u evo gira geza waka koresha inzira ya tarijo lansi amajambo yabaka amajambo yubaka bagakoresha abenegihugu bari mu migambwe yabo batashaka kubacanishamo batashaka kubajyanisha nasaba kandi yuko abashejwe intwaro ajejwe umutekano bogerageza kuzabarakurikirana ntihagire umuntu umwe negihugu aho nyandigwa amateka yiwe kubera adasangiye umugambwe n'uyu canke nuriya
ndayizeye yujurigitigiri cy'indongozi zitandatu za senere mu ntara ya Karusi zimaze guhanisha umunyororo muri uyu mwaka akaba harimo aho zabutwara mu ntara labiri muribo bagirijwe icaha kimwe nawe cyo gutunga ibigwanisho batabifitiye uruhusha muri indwi kandi mu ntara ya Rumonge mu manuka bushira uburengero harafashe ubutwara umugambwe senere muri komine Buyengero kuva ku munsi wa kabiri Celestin Yongabo afungiwe mu gashoka ka komisari y'igipolitiki mu rwa mukuru w'intara igipolisi cyavuze ko hagaritswe ku mvo z'amatohoza ariko Bed ntakiruta atwara umugambwe ku rwego rw'intara amenyesha ko ayo matohoza atawigeze yerekana icyo afatiye ko bamwe mu banyagihugu baba hafatiwe Yongabo bakeka ko yabazize urugendo bagatorwasa umukuru w'umugambwe senere yagize ngahe Buyengero kwa mungu heze bamwe mu bajejwe intwaro babavuze kwa ibikorwa yakoresheje bitari byasabiye uruhusha mugabo utwara umugambwe mu ntara byamirira kure yakemeza ko inzego zose zibijejwe zari zabimenyeshejwe kuri uyu wa kane na Hibururi mu manuko hahagaritswe utwara senere muri komine Rutovu Felix Nduwimana yaciye ajyanwa gufungirwa mu gashoro k'igipolisi aho nyene mu Rutovu yoba yagirizwa ko yaranze kwita umutahe umushyize amanza mu ntara ya Bururi abashyirahamwe yigenga y'abarunda mwamwe ayo mu karere na mpuzamakungu harimo Human Rights Watch rihanira ubwigenge bwa kiremwa muntu yemeza ko banywanyi umugambwe senere wa gatorwasa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka bakorerwa ihamwa kandi bari mu bakomeza guhunga igihugu nubwo hari impunzi ziko zatahuka ku bushake bwazo eroje urika neza Nairobi juri Amerika.
Ubu rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko mubizi naho hari impunzi z'abarundi by'umwe ariko imbari mu nkambi y'agateganyo ya Sange ni muri territoire ya Uvira ni mu ntara ya Kivu y'Epfo aba baturage rero bahungiye muri iyi nkambi ya Sange bugarijwe na malaria muri iki gihe umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yagiye kureba uko bamerewe aho ngaho nyene mu nkambi ya Sange araduye inkuru.
Hari mu gitondo nka saa yine ubwo twageraga mu nkambi ya Sange twasanze bamwe mu bagwayi barenga 10 baje kwivuza ku ivuriro riri mu nkambi abandi nabo hari abajyamye hanze kudusambi kubera uburibwe bw'indwara ya malaria bazira mu Ethiopia twamusanze hanze y'igihanga yarajyamye ku gasambi ariko tizuba
ndumva ngwaye menetse umutwe umubiri wose ntaho niyumva hose umengano wa nkubise nda nkaribwa nosaba ko nkuko arabagira neza boza baraduhe mute bakatuvura ama bakabona n'ivyo dukeneye kubera tusanzwe turyama ngaha mu rugo bakaduhe ibintu byo kwifuka
nze Imana Odette nawe twahuriye muri inkambi aje kuvuza umwana malaria yatubwiye zimwe mu mpamvu zituma ubu burwayi buyubasira ari benshi cyane.
Iyo malaria ntago tuyikuri Burundi malaria umuntu ayandurira ngaha bivanye n'ubuzima umuntu arimo bivanye no gufungura nabi hagihe nko kubari hanze umuntu ari gugusa kanaburara ibyo byose bigatera umuntu atuma agwara malaria imbeho nyinshi ibyo byose n'ikibazo abantu kiriko kiratuma malaria itera abantu kubwishi nta kintu tugira cyo kuryama ko ntacyo twifuka kubari hanze imbeho n'ukuri ninyishi mvuri guye idukubitiraho nyene nta muntu aronka ntashobora kugama
Nduwimana Aimable numwe mu mpunzi zirenga ijana zirara hanze kubera kubura uzirari imbere mu nkambi bitewe n'ubwishi bw'impunzi ziri muri iyi nkambi avuga yuko ubuzima bubi barimo bugira ingaruka cyane kubana ndetse n'ababyeyi
ntamusegekera baduhaye namwe keze twashitse uko no kukumbagara ku butaka nyene nta kintu na kimwe bigeze baduha kira kiti cyose kurimenya ubuzima rero tubayemo n'abana batoya nk'aba bose buca mu gatondo ugasanga ariko arajugumira imbeho nituronka nico tubafuka numba rero ingorane tiko turahura nazo umwana agacagwari ubusutumizi akabura icyajya akabura akagira n'imbeho gacutanga uhe n'ikibazo kidasanzwe kuri umuntu w'umugabo gacumenga no kugukunga umugwe mu bantu rero yaduteye ikibazo twebwe abagabo y'abana badamu kabite kibazo byo byose tiko turahangaka duhangaka tukabona ko umengo byo twahunze n'ubundi bakadufata nko umengo turingurube tutabisanga turingurube
niyo rugira Eric ashimangira ko usibye kuba iyi ndwara ya malaria yibonekeza kenshi muri iyi nkambi ya Sange bafite n'ikibazo cy'ubugivugo
turinjira mu rupango bakaduheza reference cyo kugenda nko kubitaro tashaka kubitaro bagaca babanza kagweza nk'ibinini bibiri bagweza nka paracetamol na kamariteme kamwe ugenda ubanze ngunu ukwivuza malaria yacu n'intero kandi no kunwa ibinini gacha bitugacha
bikabagora gusa
aho nayo imiti unweye utariye inzara ikaguhenda ya malaria urumva ntigera ihera
abashinzwe ubuzima muri inkambi bemeza yuko iyi ndwara baraje ishinga kuko muri kino cumweru cyo nyine hisuzumisha abagwayi ba malaria 44 aho barembye boherezwa ku kigo nderabuzima cya Nazareti abandi nabo bakoherezwa ku bitaro bikuru bya Rusizi gusa ubuyobozi bushinzwe impunzi muri inkambi ibwo buhamye yuko abenshi muri aba barundi bahungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baza bafite indwara ya malaria bavanye mu gihugu cy'u Burundi abandi nabo bagwarira malaria aho bakambitse hanze y'inkambi kubera kutagira inzitiramibu kuko bageze muri Kongo Minisiteri y'ubuzima imaze ukwezi kose itanze inzitiramibu ku baturage bose batuye iyi ntara Bedatse Ngabo kubwijwe rya Amerika muri sangiye mu ntara kivu amajyepfo
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mukanya turatangira kubasangaho muri noneho mutashe abo mudaherukana Samuel we
Karame karame
urakomeye
ndakomeye
nuko tangira usuhuze rero abo muderuka nari kubabwire nahuri
ndi Kigali mu Rwanda
yego yego
uza abantu bari mu karere ka Rwanda harimo abaherereye mu murenge wa Byimana kagari ka Ntenyo Ubika kwa mirenge kunenye ndabashuze bose bagubwe neza.
Samwe urakoze.
Ezo namwe murakoze.
Weekend nziza.
Nawe.
Ivi ya Amerika ku murongo dufite Jamal. Jamal we.
Naam.
Urakomeye.
Ezo ndashima.
Nuko bwira abawe ahuri noneho unabasuhuze.
Imaka kanya magabinduta mukambi ona shaka ku siri yake chimema na mu Rwanda
yego
abagenzi banje divine mu yigi fomana pieri kamo yigi hey madua ari mu Kongo na Juma ari mu Kongo mama Aisha ari mu Mwonge n'umwana aheruka kwibaruka na Feri na mama Feri na Vivi na Vivi reka n'abandi bagenzi banjye bose twarakunze kwigana abo tutakibonana nabo tubonana bose
yeee
umunsi mwiza
yeee urakoze Jama umunsi mwiza nawe Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mutashe abo mudaherukana muri iyi gahunda iwanyu mu ntara kumurongo dufite Richmond we
na
Richmond ni ryo zina ryawe
aya ni kaba yinda dufite gira njanze gituri
kuko ibyo watwandikiye kuri Facebook byaducanze nuko bwira rero bawe ahuri unabasuhuze
ni saba yinda dufite ngamwe cyangwa ntoye ni nkambi y'induta
yego
abanagira ntaje mubyeyi wanjye ko atafite saba mukayegoro mu ntara ya Makamba amuko gwanje nitasiyo mana je miteri ari mu sagara cha Bujumbura nibagiye kandi namuko gwanje yitwa Jambere Kimasubizi ndazi batazira semeni ari mu kayegoro mu ntara ya Makamba nibagiye kandi namuri umunanje aheruka guhunguka yitwa Irankunda Sylvestre nawe nyine ari ngaho mu ntara ya Makamba muri komune Kayogoro abantu bo kwibagira umugenzi wanjye yitwa Ndayisenga Leonari ari mu gihugu cya Mozambique hamwe na mama wacu ari mu gisagara cya Bujumbura ntibagiye na gatoto ni gisagara cya Bujumbura hamwe na mushikanje ari muri ntara ya Rutana aho bita kumuse muri komune Giharo yitwa Eresia nibagiye n'umugabo wiwe kandi na muyomba wanjye umwana wiwe yitwa Terese abantu hose bagira kandi gutashya na data wacu ari mu nkambi ya Nyarugusu yitwa Ndereyimana na mama wacu yitwa Moni nkambi ya Nyarugusu nyene
yego Rishmo reka duhe n'umwanya na Pascal ndibwira yuko abawe bakumvise urakoze
ego namwe murakoze cyane
ijwi rya Amerika mu kiro n'ikinyarwanda duhamagara nyine na Pascal nk'uko narimaze kubibabwira Pascal urakomeye
ego turakomeye
wowe uherereye hehe
muganga yarugusimye kandi muri Tanzania
yee nuko ufite umunota umwe rero kugira ngo usuhuze abawe
Aje mraji jele jigambere nambere nango jika chauna suje kugatumi makamba na kutane kumtumi wa rai na jela nikadika kwa jele kumi na suje nga mkali kwa kumi na jela nata wa yoshi nkuja ni hali jari gusiyo na jela nikadika kwa hanga lume kwa kashonya wali kuhoshi na jela usingira na kutane mkia wa chumba yu yongelati makamba na jela nikadika kwa jele mali jari gusiyo kwa jela mkakamu yoshi na jela mhasa kandi abari mu nkambi y'imitende ndavuga ngo kabisa namwe humure kabisa imana irashobora kuyimuganda vyayo amare kanongere barakere mu gisagara cya mabandi na kamwe nongere mbere cya mabandi mitoyi ariwe bita makongere kabisa ndamubwira kuyita makongere akomera kabisa ati gikoje wakoze vyiza kabisa bawe turabyibuka tuya no mu buhungi amanongere nace kabisa n'abasigaye bose mu gihugu cy'uburundi bose ndababwira ngo kabisa
yee Pasika natwe turagushimiye ukomere
Sawa.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda iwanyu mu ntara aba rero nibo batashyaga ariko nisegura kubari mu Burundi mwatwereje amanimero yanyu rwose mutubabarire twagerageje numero zanyu ntabwo ziri guca mu muraka kanya icyakoze radio ni yanyu tuzakomeza kugerageza igihe bizajya bidukundira nyine tubahe umurongo radio ni yanyu nshimire kandi group umuti mu nganzo batugejejeho izindirimbo badufasha rero muri gahunda yo gutashya ya iwanyu mu ntara maze rero mwese ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na radio yanyu ijwi rya Amerika kandi muri isanga ya saa 10 ntibacike murakarama
Ababandanye kudutega amatwi mu masegonda make saa 10:00 murumva ikiganiro cy'umuziki turashikiriza buri wa gatandatu iyi saha muryo